Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika irabandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda. Mbere neza nshuti mwese turi kumwe kuri munsi wa kane itariki 22 y'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2018 muri kumwe na Frederic Undikije.
Turavye vyahaya koze n'ivyindega kamera. Atwegwe tumutwara aho nyine ukuntu twari dusanzwe tumubona. Numugabo w'intakogwa ko yita kinyamaso. Ahubwo kuba avuye mu banyagi huko atamuntu yishe turakengurutse gose.
Uyo ni Jean Bosco Minani umukuru w'umutumba Buhanda komine Mumba mu ntara Ngozi. Inyuma yaho sentare y'igihugu ya Ngozi iciriye umunyororo wo guherayo umugabo yagiriwe n'icaha y'imanga cyo kurenga ibigo ku mwana ibarutse. Inkoca kimwe n'inkuru yerekeye akizero kumwimbo mwiza abanyagihugu mu ntara zitandukanye z'ubuseruko bw'u Rwanda bagiye kubona turazigarukwa ku mukanya kari imbere. Sentare y'igihugu ya Ngozi yaraciriye umunyororo wo guherayo umugabo yagiriwe n'icaha y'imanga cyo gukora ikizira akagoka ku mwana umukobwa yibarutse. Yagiriwe kandi n'icaha cyo gufata ku nguvu abana biwe b'abakobwa batatu harimo uwahavuye apfa. Yarahawe kandi n'ibindi bihano bikomeye. N'inkuru y'umumenyesha makuru w'Ijwi ry'Amerika Jean Bosco Ndarurinze ari i Ngozi mu Burundi.
Minani Varisito umugabo w'imyaka 48 n'umukobwa wiwe Habonimana Everine w'imyaka 21 bashengejwe n'umushikirizamanza mukuru ku caha cyo kugoka ku kizira. Uwo mugabo yakurikiranwa ko yagotse ku kizira cyo gusambana n'umwana wiwe bwite. Uwo mwigeme nawe akakirizwa kugoka kuko yasambaye nase. Iruhande y'ico caha uwo mugabo yashengejwe ku vyaha byo gusambanya ku nguvu utwana tw'udukobwa dutatu twiwe hamwe no gufata unyamaswa utwana nyene harimo nakahavuye gafu. Uwo mugabo ntiyashutse yemera icaha ariko yahavuye acemera umwigeme wiwe amaze kuvyemanga. Uwo mwigeme yemereye sentare ko babikora bavuganye se akaba yamusanga mu cumba nkuko yabivuga. Minani ntiyigeze yemera ko yasambanije utwana twiwe dutatu harimo ako kandi uruse gahwere. Bene gutora utwo twana baje nk'ivyabona vy'umushikirizamanza mukuru bemeje ko yatwugaranira mu nzu aho twirirwa tukarara. Urubanza rwari kuburanishwa kuri uyu wa kabiri ariko rucagungururizwa kuri uyu wa gatatu. Sentare yatanze umwanya kugira ivyabona vyatatswe n'uwo mugabo bizobe vyashitse. Icatangaje nyine kubisaba gitangaza n'abari ko barumviriza urubanza nuko abo yatumye ko ngo bamukure ko ivyaha baje bashimangira imburano z'umushikirizamanza. Kiretse ko bamwagirije ko yari yagize umwana wiwe nk'umukenyezi wiwe banamwagirije gufungira mu nzu iwe abana biwe batoyi. Umushikirizamanza mukuru yitwaje amasanamu yerekana ingene abana babaye nabi yitwaza kandi n'ibipimo vyo kwa muganga vyerekana ko abo bana basanga baratakaje ubusugi. Nta majambo menshi nyene gushengezwa yavuze kuri abo bana kiretse ko yemeje ko bamubeshira. Yavuze ko abana babaye nabi kubera bahawe isumu. Ibihano nka vyose umushikirizamanza mukuru yasabiye uwo mugabo vyamugumijwe ko navyo ni gufungwa munyororo w'imyaka y'ubuzima bwe bwose n'ibihano mperekeza nko gutakaza ububasha bw'ubuvyeyi kutarekurirwa amateka y'ubwenegihugu agenga abantu n'ivyabo vyose hamwe n'iyagenga imiryango. Umukobwa we nawe yasabiwe gufungwa imyaka 2 n'amezi 6 sentare ica imukura ko umwaka umwe. Umushikirizamanza yavuze ko yamusabiye igihano gito yakubera yashotse yemera icaha. Ubwo rubanza rwakiriwe neza mu muryango w'abana b'uwo mugabo. Miburo Virginia ni nasenge w'abana.
Jewe ndarushimye kuko yarakoze ibidakoreka. Yarononye abana biwe babona nta kuntu bomurekura bamufungiye ubuzima bwiwe bwose.
Mu bakurikiranye ubwo rubanza harabaje baturuka muri zone ya Gatsinda abashengejwe baturukamwo hakaba n'abagumvirije barengana. Bose bavuga ko icaha mwe n'ico batari bamenyereye kucumva.
Numvise yarakoze icaha kimwe gikomeye rwose kuko ni umwicanyi umwe waruhebe. Ariko yatubyumvise no munsi ntatubiboneye. Ako kabi ntiko twahora twumva.
Eme wayi bwa mbere jenda byumva ntagiye na kimwe nabwiriye numva bibaho ibyo bintu. Jenda bibonye nk'igitangara. Aho umukobwa asambana na se, ise w'umwana nawe agasambanya umukobwa. Jenda ninajya hano kuri sentare mu zindi manza.
Minani Jean Bosco arongoye umutumba Buhanda baturuka ko avuga ko ku mutumba rongo bagiye kwiruhuza
turavye ivyaha yakoze n'ivyindega kamera hatwegwe tumutwara ho nyine ukuntu twari dusanzwe tumubona n'umugabo w'intakogwa ko yita kinyamaso ahubwo kuba avuye mu banyagihugu atamuntu yishe turakengurutse rwose yari banye nabe n'abanyagihugu muri make turiko turaraba ukuntu baciye urubanza twe twabishimye kuko ndavye uko ubu tugiye kuba turarosa amahoro gatonyi
Everine Habonimana yakiriye igihano gito ugereranije n'ico se yakiriwe umukuru w'umutumba buhanda arabitahura
kujya mukobwa yari kiri muto amaze kuba muto rero kubera iterabwoba ryase igihano bamuciriye ku busanzwe kirabereye kuko ivyo yakoze yabikora kubera ubwoba bwase
umushikiriza manza yari yasabiye Minani Varisito ko yokwerekanwa icese ku mutumba wa buhanda avuka ko mwizone aturukamwe yagatsinda mwikomine ya mwumba gushika ku ntara ya Ngozi avukamwe agatangazwa no bimenyesha makuru sentare ikaba yabangiriye kuri icyo gihano nkuko wari yagisabiwe yari yabisavye Ingozi mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco ndaruyinze ijwi rya Amerika
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Mu Rwanda naho nyuma yaho abanyagihugu mu mirenge itandukanye iyo umuntu ari mu buseruko batangarije ko bagira miyo n'inzara muri iki gihe abo banyagihugu bavuga ko bagiye gukora bagikuronka akoyokwe kuko imvura yaguye neza bakaba bejeje ibigori ni inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Kigali Asumta Kaboyi
Poro hinzu twa tugori tugiye gusesha gakoma dushake uduhungure duteke
ubu ngubu sinkirya rimwe kumusibite no kubigori turejeje turimo turasarura
ubu rero muri iminsi kubera nyine ibigori byeze agakoma mo karaboneka ubugari tukajya gushesha tukaboneka
ubu nago kirya rimwe ku munsi rero ntuske buri kabiri
ntago nkirya rimwe ku munsi
ubu rwose muri aka kare muri aka gace cyane cyane by'umwe hariko aka kare ko mukamba ubu nta kibazo gihari pe
ya inzara yacogwe tumeze neza cyane iyo umuntu arari ibigori buri ibigori bikomeza munda urakora paka bukira
abana baturage bo mu mirenge ya Kazurukumbe ndetse no mu murenge wa Kibungo yose yo mu karere ka Ngoma mu ntara y'Iburasirazuba babwiraga radijwi rya Amerika ko batandukanye n'inzara yari imaze iminsi bugarije nyuma yo kweza ibigori aba baturage bavuga ko nubwo bejeje ibigori ku bwinshi bisa nkaho babirya byonyine gusanga bamenye uburyo bwinshi bwakoresha babiteka
unwamo igikoma ukabisheshamo umutsima tukabiryamo imvungure iyo utari imvungure saa sita urya ubugari nimugoro none hejo ukazanywa iki ku gikoma
turarya ibigori gusa nibwo ari byo biryo bihari ariko ukurikiye ibiryo birahari pe usheshamo kawunga hari uburyo babikobora bakarya umuceri kandi nubonye kubera biba byeze nuko ngo niba wejeje nk'umufuka ufite gukuraho nk'imifuka nk'ibiri ugakuraho umufuka umwe ukagura utundi tuntu njye kwebye nikundira ubugari bw'akahunga uwagize amahirwe yo kubihinga pe nta kibazo afite cy'inzara
ubwo ako gakoma ukagenda wakabona ugashaka kudusha kukavangamo ugaha umwana saa sita ushobora guteka ubugari bukaba bwinshi ukaza kubusubiraho na nimugoroba wenda ugahindura indisho
aba baturage bavuga ko nubwo bameze neza muri iki gihe ariko bisa nk'ibitazatinda kuko amezi ari imbere bashobora kuzongera guhura n'inzara
buriya ubundi iki gihe nubwo utwo tugori tweze hari ikino gihe cyo mu kwezi kwa kane utu turyo tuba tumaze gushiramo nibwo hongera hagacamo kandi kantu nanone kandi kantu gakazongera gucamo mu kwezi kwa 12 kwa 12 no kwa 11
ubu tujye kwinjira andi mezi nibuze kwa kane kwa kane nako kuraba kumeze nabi.
Mbese ubu muhumetse ukwa mbere n'ukwa kabiri nibwo navuga ngo mwari mumeze neza.
Eh, kuko byo imyaka iyo yeze nibwo abantu barya nka barya kabiri. Muri rusangi ni hafi ya bose. Nose abeshi barya bavuye gukorera hanze bakarya bavuye guhinga.
Hashize igihe kinini mu ntara y'Iburasirazuba cyane cyane mu turere twa Kirehe, Ngoma na Kayonza havugwamo inzara kugeza ubwo mu mwaka wa 2016 humvikanye bamwe mu baturage basuhukira mu bihugu bihanye imbibi n'u Rwanda, abandi bagenda bahabwa imfashanyo na leta. Nubwo abo baturage bavuganye n'ijwi rya Amerika ariko batangaza ko umukire bafite bashobora kutazawutindana kubigori bejeje aribyo barya byonyine. Nanone bafite icyizere ko niyo bakongera guhura n'inzara yaba ari akanya gato kuko babonye imvura ihagije mu minsi iri imbere bakashobora kongera kweza. Asumta Kaboyi, ijwi rya Amerika, akarere ka Ngoma, intara y'Iburasirazuba bw'igihugu.
Urakoze Yasumta. Hagiye kubakwa isoko mpuzamakungu kuri urubibi rw'Uburundi na Tanzania ku ruhande rw'intara Ruyigi, komine Gisuru. Abadandaza bo mu kumpande zose Tanzania n'Uburundi bavuga ko iryo soko rizoha akarusho gakomeye abadandaza n'abaguzi. Ni inkuru yo mu menshi makuru Fidele Sabimana ari i Bujumbura mu Burundi.
Isoko mpuzamakungu izokubakwa yitwa ku Mukarazi, zone Mabamba, district ya Kibondo, intara ya Kigoma, mu gihugu cya Tanzania. Ni kilometero 14 uvuye ku mugwa mukuru wa komine ya Gisuri, intara ya Ruyigi. Ni isoko rizoba rifise inyubako zikwita ibyangombwa kugira ngo ribe isoko mpuzamakungu. Lewis Peterbura arongoye district ya Kibondo aratubwira ibijyanye n'iryo soko.
Tunaanzia soko la kibu.
Tugiye gutanga isoko mpuzamakungu ku Mukarazi mpaka kwaronsa mahera. Turatangura kubaka mu minsi mike gufika mu kwezi kwa 12 tuzoba tuwajije kubaka. Murahawe ikaze rero dukorera ibidandazwa hamwe
kufanya biashara kwa pamoja.
Abadandaza ba Tanzania n'abadandaza b'Abarundi bose barashima umuzo w'iryo soko mpuzamakungu ku Mukarazi kuko bavuga ko rizofasha abadandaza b'impande zose gutera imbere. Emmanuel Juma ni umudandaza w'umutanzania wo muri zone Mabamba, district ya Kibondo, intara ya Kigoma.
Ya akarusho karoba kariho guko hari ibintu toshobora kubironka hafi ingaha mu Gisuru, lakini ibaze kubaho barya bava mu Ruyigi mu Gitega mu Jumbura ndazi ko bazo cyababaho ko tuzo cyatubironka kubahisa.
Nawe Adrien umudandaza akorera mu ntara ya Ruyigi nawe nyene abona ko badandaza b'Abarundi bazoca boroherwa kurangura gutyo n'umuguzi akaronkera ko yoko.
Urumva kagahohoterwa araduhurira hariya mu mayira ndikazoba kakiriho kuko tuzaba turi hafi ku isoko mpuzamakungu. Umuntu ari ugura ibidandaza agaca yinjira mu kiriwe atarugendo runini arinde gukora mu gihugu cya Tanzania.
Naho bashima umuzo w'iryo soko impande zose babona ko ibarabara ryobanza gukogwa kugira ngo imiduga ipakire ibidandaza ibijyana ijya nino ironke inzira imeze neza. Emmanuel Juma ni umudandaza w'umutanzania.
Amajyambere yandi amahendero ya yose yagagabaho kubera ibarabara na yendera cyangwa amahendero yo kubaho ko ibarabara itariho ibintu biroguma biduga.
Kuri icyo kibazo kijyanye n'ibarabara, Lewis Peterbura arongoye district ya Kibondo, intara ya Kigoma, avuga ko ku ruhande rw'igihugu cya Tanzania bamaze kwitegura kandi ibikorwa bigeze kure.
Upande wa kule
ku ruhande rwacu turiko turakora ibijyanye n'amabarabara, kuvuga ibarabara riva Gakonko reka tuvuge Nyakanazi gushika Gakonko ni kaburimbi, hanyuma ubu tugere tangura ibarabara ry'ikaburimbi riva Kibondo gushika mpaka Mabamba. Dusaba rero no ku rundi ruhande ko icyo kibazo bashyikiriza mu nama nshingamateka biyumvire bakora ikaburimbi kugira ngo ubudandazwa ugende neza.
Bishikirie kwamba wejenge katika kiwango cha lami ili kwamba biashara sasa igende vizuri.
Ku ruhande rw'u Burundi buramatari w'intara ya Ruyigi hano umupaka n'igihugu cya Tanzania ku ruhande rwa zone Mabamba amenyesha ko icyo kibazo bagifashe nka nama. Hasan Abdara arongoye intara ya Ruyigi atangura yemeza anashima umuzo w'iryo soko mpuzamakungu ku Mukarazi akagira akavuga icyo bari ko barakora ku kibazo kijyanye n'ibarabara.
Ibidandazwa bizova za Dar es Salaam zikava za Gahama hanyuma bigashika mu aho Mukarazi Mabamba hafi yo mu Gisuru, ama Barundi nabo bakaza kubitora batarinze kugira ingendo ndende. Bakadusaba mu gayo yuko bo bari ko barakora ibarabara riva zishika ikibondo rivuye Nyakanazi rigacika Konko yuko natwe twogerageza tukarondera ibarabara riva aho Imabamba ku mpaka igashika mu Gisuru igashika no mu Rusengo. Ivyo navyo tukaba ari ibintu tuzotura indongozi zacu abaduka kurira
naryo soko riko riraza abadandaza b'abarundi bavuga ko amahera y'amarundi adasubiriye kuduga gaciro bikigoye kurangurira muri Tanzania kuko baca barangura menshi bigatuma bazimba baguzi abadandaza baba Tanzania bobo bavuga ko baronkiye mu akarusho kuko baranguye mu Burundi bagasora muri Tanzania barangura make bigatuma bunguka kuko bashize mu gihugu cha Tanzania baheza bakagurisha ku giciro gito umuguzi w'umu Tanzania akaba ari wowe ahungukira
twe dusuma ino ibintu biba ibeyi akaba yindaga sababu y'ichange ichange iri hasi yani ichange iri hasi hariya twaronka muko turonka ifaida ku ichange
uboye muri gurisha gute muri kura gute irirundi
irirundi ubu turigura ijana na cumi na gatanu yani 115 ijya 15 zo karusho
mu gisuru mu ntara ya Rwigi ni mu seruko bw'u Burundi Fidel Antoine Nsabimana ijwi rya Amerika.
Urakoze Fidel, tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe nabandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika risamiranye i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi indongozi z'amadini n'amasengero ntizibona kumwe ibijanye no guharanira ukungana kw'ibitsina. Bamwe babona ko abakenyezi bashoboye ibikorwa bisa n'ibyitirirwa abagabo, abandi bakabona ko vyohava vyonona indero y'abana ifatiye ku migenzo y'abarundi n'ijambo ry'Imana. Ni mu gice cha kabiri cy'ikiganiro ku bijanye ni kibanza indongozi z'amadini n'amasengero ziha ukungana kw'ibitsina. Ikiganiro cyatunganijwe na Diane Ndonse ari mu Burundi.
Muri kino gice kigira kabiri abatumire ni babandi Patiri Pierre Nsengiyumva mujejwe ubutumwa bw'ingo n'imiryango muri diocese ya Bujumbura turabaramukije.
Mahoro neza.
Turi kumwe kandi na Pasteur Aline Ndiho kubgayo murongoye isengero Abundant Life ryo mu gisagara cha Bujumbura namwebwe turabaramukije.
Yego namwe turabaramukije.
Uwundi mutumire ni Sheikh Haruna Hunduwiga umwe mu ndongozi z'abayisilamu mu Burundi namwebwe turabaramukije.
Turamukije turamutsaba turi kumwe turamutsaba natumviriza.
Tubandanya ikiganiro kivuga ku kibanza indongozi z'amasengero n'amadini baha ibijanye n'ukungana kw'igitsina aho no munsi tuza gushimikira cyane cyane kubikogwa. Amategeko ararondera kunganisha abakenyezi hamwe n'abagabo. Ariko mwebwe murongoye amasengero n'amadini hari inyigisho zimwe zimwe muvuga zifatiye ku jambo ry'Imana zidashoboza abakenyezi guharanira uko kungana kwabo. Ivyo mwebwe mubivuga ku iki nk'indongozi z'amasengero n'amadini?
Murakoze cyane. Aya mategeko arondera kunganisha abakenyezi n'abagabo yaje afatiye ku bintu badashima abagabo bakorera abakenyezi. Ibintu bibi byose umugabo akorera umukenyezi byo nta muntu numwe yobishima. Mugabo ntiyaje afatiye kuko Imana yaremye umugabo n'umugore. Ni nacyo gituma yo na mategeko y'abantu. Abo bantu bayazana ubu barashobora kuyahindura. Mugabo amategeko y'Imana yo ntazohinduka. Nijo gituma itegeko ryiza gingira kamaro riza gisunga itegeko ry'Imana.
Ego ntabaciriyemo amategeko arondera kunganisha abakenyezi n'abagabo mu mvuga muti arikaza atabere.
Na muri kigwe ni jambo ry'Imana. Aje aciye kubiri ni jambo ry'Imana ntazoshika. Muga muri kiwe ni jambo ry'Imana bazoyapanga kuburyo yibinyishu ku by'Imana yatunganije.
Ayo
mategeko je nibaza yuko nabo nyine batabashira bavuga ngo umugore n'umugabo bangane, bo yashira bavuga ati umugore aronka uburenganzira bwiwe ahabwa n'Imana n'umugabo aronka uburenganzira bwiwe ahabwa n'Imana, muga ntavuge ngo baze kungana. Kandi bavuge bati igikogwa umukenyezi ashoboye akironke ata umugoye. Mugabo ntibaze kuvuga ngo umugabo n'umugore ngo dusya amategeko bateza kungana. Aho ni ibintu batazoshika ko no kuri sino haba mbeshe. Bahavaza kwandika ibintu ejo bagasanga bihenze. Nibaza yuko naho byandika bitoshobora kwemeza atabo byemeza. N'abakenyezi muri ubwabo bubona ko ibintu byaba bidashoboka. Mugabo kuvuga bati uburenganzira bafise babukoreshe uko buri. Ico turacumbikanako. Mugabo uvuze ngo dusya amategeko yuko igitsina gore n'igitsina gabo biza kungana. Ibyo ntibishoboka tuzatugiye kubiri. Nuko Imana yaturemye.
Ariko kenshi iyo bazana ibyo bintu byo kuringanira babyita emancipation, kenshi usanga ari ibintu baba abari nka movement ariko bitari mu ijambo ry'Imana. Kandi ugasanga babikoze ntibyabubakiye ahubwo byarabasamburiye. Rero kubw'ibyo ni byiza ko mu rugo hoga umugore utonde. Kandi agaciro k'umudamu karimo muri uko kuzuza umugabo. Mugabo nkongera nkagaruka kandi avuga nti mu bundi buzima bwa misi yose uko turera abana abahungu n'abakobwa tumenye neza kwa tatandukaniro kuko ici jambo ry'Imana twizera twebwe ugiti cacu ntirishiraho ko umwana w'umuhungu asumba umukobwa hama no mu gutanga ubuzi naho nyene ntihabe ikintu gisa nico guhohotera kuko ijambo ry'Imana ntigemera neza yuko hariho igitsina gikwiye guhohoterwa kuko coba kigaragara nk'ikinyantege nke kuko kirashogaragara nk'ikinyantege nke ariko ari kinyengomuzi kuvyo bita ibinyantege nke nko kuvyara naho gasanga n'ubuhizi nkuko bagiye bayivuze
uko kungana uko kumva yuko umukenyezi afise uburenganzira nkubwo umugabo afise muri kino gihe hariho abakenyezi erihaje nkuko mwavuze muti hari ibikorwa abakenyezi baba badashoboye abakenyezi bafasha mu kubaka bakaja kwikorera amabuye
bagakoriza n'ibitari byo kwirukanga
egome
kuri ibyo nagira mvuge ko ni zangabirano Imana yahaye ikiremwa muntu n'umukenyezi arimwo arafise ingabirano Imana yamuhaye ariko cyo nkone shaka kuvuga kuri ico nuko mu byo twigishwa ni jambo ry'Imana Imana yatubwira iti n'intumwa zayitubwira iti hari ihe bizoshika hakaba ibintu byivyaduka ntarekuye ibihe biza biriko birashika kumpera mu gihe ho bicuca duka cyo kuvuga ngo tubashire ku rugero rumwe ijana kuyijana nibihe biza biriko birahera no kuvuga ko tuzaba turagenda kubiri n'ibyo Imana yatwigishije n'ukuri cyo riko ravuga nkuko mugenzi ariko ravuga urira abana ubwa mpe tubanze tumenye ko abana batonya gushika ku myaka 8 umuhungu n'umukobwa nigakwishwa no kubatandukanya mugabo amazi kurenza imyaka 8 kuduga niho ubona ko umuhungu n'umukobwa bagiye gutandukana zumvikane rero ko no mu minsi ya mbere ubahaye indero zishaka kubazisa nta kibikirimo ariko kandi tumenye yuko no muruko kwiyondera yo mu ntango hariho ibyo ugenda ubabwira kugira ngo bumve yuko hari ibyo bakwiye kubaha mu rutonde bivanye n'ukuntu mwari umuhungu n'unda mukobwa niyo nashaka kugaruka ko cyane cyane tugaruka kuri ibyo by'ubuzi abantu kuri ntitwavye tubyitiranya hariho nibikorwa by'ingufu abakenyezi bafise ingufu turabizi mugabo tumugume tumenya yuko uwo mukenyezi tuteza kumukingira mu bintu bitari bike kugira ngo aguma afise akaranga kiwe
yego
murakoze cyane ndamunganiye umuvukanyi n'umwana muruko kumurera muri iyo myaka nyene ya mbere nkuko abivuze umwana w'umuhungu yishushanya na se cyane cyane hagati y'imyaka 3 n'imyaka 6 umwana w'umukobwa yishushanya na nyina njo ituma nyina ni yifata nk'umugabo uwo mwana w'umukobwa azoca hako kwimvira ko nawe ameze nk'umugabo arikanda atari byo umwana w'umuhungu yishushanya na se ko twari tubivuze nivyo bitangurira ngaho nyene kuva abana bakivuka muzobibona murabo twana dutoyi ntibasa biraboneka ko ari ibintu bibatandukanije nyagomba ntembandanye kindi yabivuze uwo muvukanyi ukingira umukenyezi cyo nagomba mbwira abakenyezi Imana yarabasize yarabaremye yarabahaye ibintu byinshi iyo bindi muri ko murondera rabiyo vyazananye murahe ntimuhave musanga ahubwo mugiye kwiyakagateka Imana yahaye umukenyezi amaze kubona inkoko kazi iri kisaba ngo ibisake
ariko none pati kuba umukenyezi yaba yugururiwe kugira uburenganzira bwo gukora ibikorwa nk'iby'umugabo ashobora kuba akora cyangwa kuba umugabo nkuko mwavuze ko abana baregwa bangana n'abakobwa umugabo agakora ibikorwa umukenyezi yashobora gukora kugira ngo nyine ashobore kumufasha muri ibyo bikorwa byo mu rugo cyangwa umukenyezi nagakora ibyo bikorwa bizana iterambere mu rugo byunganira mu buryo bakoresha bw'amafaranga ubwo ntibyo babiva nyene kuri ibi by'amategeko agenda aravuga ati umukenyezi n'umugabo akwiye kuronka ikibanza kingana ama bakabona kuduga nko mu Rwanda hari abakenyezi bavuze bafise ishirahamwe rishira amatara insinga z'amatara mu nzu bakaduga ku mabati bakabishirako iryo siterambere ku bakenyezi byo kuzamura abakenyezi na mu gukora ibikorwa bingana n'ibyo bagaho
murakoze cyane ibyo bijanye n'ubumenyi bw'ibyumuntu yiga twabivuze biga mu ishuri imwe umukenyezi ashobora no kubimenya cyane gusumba umuhungu ageze kuja kubikora arabikora nk'ubumenyi afise ariko arabikora rero ibyo bikogwa aca yibuka rero zangabirano z'umukenyezi wa muhamagara w'umukenyezi uburyo nk'ubu nkajewe yabana ni nko mu bapanga amasaha y'umukenyezi umukenyezi afise umwana atararenze imyaka 8 imyaka 6 no muhaye amasaha yo gukora n'amasaha yo kuja kuraba umwana mu ino muretse ngo akora amasaha 28 kuri 28 kuko nobaye nishe kazoza kuwo mwana nuvuga umukenyezi rero arimo ivyo vyose umukenyezi no kwitaho no kubungabunga no gufasha no gutunganya ubuzima so kurekura ngo agende uko yumviye ibintu aca agenda abonye umugabo ariko aduga hariya mu kirere nabo ngo aca aduga mu kirere kandi ari umukenyezi azi yuko niyaduze mu kirere yibungenze ndishobora no gukikoroka
Pasteur Harina afite
kumbure birasho kuvana n'ivyizegwa kandi turubaha ibyo umuntu yizera mu bijanye n'idini giye.
Ikiganiro kirabandanya. Pastor Aline ndiho kubgayo murongo isengero Abundant Life mwari muvuze muti abakenyezi kugira bumve ko bangana n'abagabo muti birava n'ukuntu baba bizera
twebwe ugiti cacu ijambo ry'Imana ntamwe ribuze umukenyezi gukora ivyo bikorwa tunabiravye tubona nk'abakenyezi bashoye gukora igisirikare n'igipolisi cyane nibaza yuko none bose twasanze abana babo barapfuye ingo zabo zarapfuye nimba ijambo ry'Imana ritabibuza twebwe twizeye hamba tugasanga mu ngo zabo barubatse neza kuko umuntu wese ashobora gushiraho urutonde turavye nk'abadamu bubaka amazu turavye nk'abadamu batwara indege turavye nibaza yuko hariho abagore bazisambura atani ico bakora umugore akicara mu rugo atakaza afise amugasanga ahubwo yararusambuye atakora nibaza yuko iyo umuntu ari kavuga uko yishimikije ibyo yizera aha birakomeye n'ukuri kuko umuntu wese akwiye kwizera ico Imana yibimubwira rero mu gihe nimba hari abantu bizera yuko tuvuge nk'igitabo je nizera kiratwereka abakenyezi bahagurutse mu rugamba kiratwereka abakenyezi mukenyezi ari mu migani Salomo yavutse mu migani 31 avuga ku mugore we twite ni femme vertueuse n'umudamu akerebutsa vyuka kare arara akora ibintu byinshi ari we ngo mu rugo rwiwe nti haburi inyungu azana iterambere ry'urugo kandi kubona ko umukenyezi ngo umugabo acahagarara ahantu mu ikombe ry'abandi bagabo akavuga ngo hari abagore benshi ariko barusha bose
amubwira kabiri hari ibintu wavuze nyoko mumenyesha makuru uti hari ibintu biri kubiraza bishashe nk'ibyo byo kubakana oya hari ibintu ahubwo byinshi dusa nuko twibage mu gabyo ahora kera nuko nkatwe turigishwa yuko twofasha abakenyezi bacu mu bikorwa barimo nta kibi na kimwe cyukuza kumufasha gukinjika na kibi na kimwe cyumufasha koza umwana ni bikorwa bisanzwe bisaba gusa kubishobora kubikora kandi imbere yacu kera cyane gose n'intumwa yaduhaye umuco kuri icyo yarafasha abakenyezi biwe yafasha abakenyezi byumvikane gufasha abakenyezi ni mu nshingano n'umugabo yoteza kugira nta kuntu umugabo yovuga ngo avuye mu kabare byo tumenyereye agashika avuga ngo mbega ko tarahije siko byategerezwa
mwebwe rero nk'indongozi z'amasengero n'amadini mwo bashigikira gute kugira ngo nyene ubwo bumenyi nk'uko Pasteur Aline ariko aravuga ati nk'ibikorwa nka byose bashoboye nimba bashobora ati kuja gufata inkoho bakaja mu ishamba bakarasa nk'abandi bakagwanira igihugu ati ibikorwa nk'ivyo we bakarara rubunda na kuvuga ariko nabo bashoboye bagumye muri ico kibanza nimba bigishwa kuguma muhira bakavyara ama bakonsa abana nimuva ko baba ariko babarabandanya bacinyitswe
uya ntibabigisha kuko nibaza ko bigisha kuguma muhira no kuvyara kuko ibyo kuvyara iyo sinyinyigisho bakironka iyo ni ndemanwa kuvyara iyo ni ndemanwa kandi nta nimwe ariko arayihindura aha ku isi nta nimwe bishobora ariko ico tuvuga tuti tubahe inyigisho bamenye nubwo burenganzira bwose afite ko hari uburenganzira bwinshi bafise batazi babumenye buba ari bwanakurikirana kuko hariho abantu usanga nkuko bavye ngo bahohotegwa bagahotegwa mu bintu barafite uburenganzira ariko kandi bamenye yuko uburenganzira bafise hariho n'ubundi bwiwe yahoza gutangurira ntituze kwinjirana mu byo twashaka kuba tujejwe mugabo ibikogo mukenyeza ashobora abikore ku neza yiwe ni neza y'urugo ni neza y'umuryango
ariho umugore ashobora kuvanga akaja kudandaza canke akaja mu ishuri umugabo nawe ariko arakoresha king ama ubwo bumenyi bwose bakaza barahuriza hamwe bagaca batumbereza umugambi w'urugo rwabo ijya rero vyuvuga ngo umukenyezi ni wo kusasa ngo umukenyezi ni wo kuryama ibyo wonye n'ubumenyi buke twe rero ntituriko dufatira ku bumenyi buke twe dufatira ku cy'Imana yategekanije
iryo jambo ry'Imana nkuko muri ko murabivuga
nibyo harakenewe ko inyigisho zitangwa mu mice nyinshi canke yose urashobora kuba ofise amashuri menshi impamya ubushobozi nyinshi mugabo bijanye n'imibano ubizi ku bintu bike nkuko umuntu atagiye mu ishuri ashobora kwaza ibintu by'imibano mugabo ibyo bindi byizo mpanya ubushobozi atabyafise byumvikane rero ko n'abantu tuvuga ngo twarize twace ku ntebe y'ishuri hariho ibyo tukuye kwiga bijanye n'ingene twe gufata abakenyezi bacu nibaze yuko abo bakenyezi bavuga ngo bashaka ko umugabo n'umugore bangana bafatira ku bantu babiri cyangwa batatu bamwe bavuga ngo umuryango ashobora kuba umwe agatukisha umuryango bahohotera abo babana bakashaka kuca babifata muri rusange bafata akarore kuri bajya abandi benshi babanye neza bamuha agaciro kiwakwiye naruguru nk'uko ruvuga ruguru na benshi ruguru bivanye n'imibereho inge n'ibimeze baca bashagwe na kuya ya nibutse ko mvango amazi abaye make begwe impfizi mugabe kibagira kwiyo impfizi kugira ngo amazi ariko make ari yateza ko yayavomye urumva siko turahumvikana agashaka kumenga ubye bike bibiye kubaguyiwe n'ubumenyi buke nko patere ko arivuga mugenzi n'inga bikuye ko twigisha ku munsi kuko umuntu ateza kwiga kuva avutse gushika tumuze kwiga
Njuti mwese mukunda iradio ijwi rya Amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigarukingaha turashimiye ingenieur yadufashe muhinga bw'ivyuma tukaba kandi dushimiye na Fatukarara yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese